Iyi ni radyo İzmir Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Muriwe nshuti mwese muduteze amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutse abahikaze makuru y'aka kanya. Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo zimwe mu mbunzi zo mu ikambi ya Rusenda na Mulongwe zibandanya kwihungura ku bwinshi kubera ukubaho nabi.
Kubera yuko tubayeho nabi tugaburira turamara amezi atatu meza n'amezi atanu atandatu tudapokeye pokera gihesha ararenganya
hari inzara rwose turafise inzara cyane ntibatwita.
Izo ni mbunzi zo mu ikambi ya Rusenda na Mulongwe muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Ethiopia ihamagarira abanyagihugu kwifatanya mu rugamba rwo guhangana n'ingabo z'intara ya Tigreya. Abategetsi muri Kamerun bavuga ko abantu batari munsi ya 82 bahoze ari abagwanyi ba Boko Haram baturuka muri Nigeria na Chad hamwe n'imiryango yabo bishyikirije abayobozi mu ndwirangi. Ido nido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ethiopia ihamagarira abanyagihugu kwifatanya mu rugamba guhangana n'ingabo z'intara ya Tigreya. Idonido kuri inkuru na Eugene Mukankusi.
Ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed uyu munsi kwa kabiri ryahamagariye abanyayethiopia bose babishoboye kwinjira mu gisirikari mu mutwe udasanzwe w'ingabo no mu mitwe y'abarwanyi gushyigikira urugamba ku ngabo za Tigreya. Itangazo rishashize hafi ukwezi n'ibyumweru bibiri nyuma y'uko guverinoma itangaje ko ihagaritse imirwano ku ruhande rwayo mu ntara ya Tigreya iherereye mu majyaruguru y'igihugu cya Ethiopia. Ntibyahise bishoboka kubona umuvugizi w'ingabo za Tigreya cyangwa se uhagarariye Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed ngo bagire icyo abivugaho. Intambara yadutse mu kwezi kwa 11 hagati y'ingabo z'igihugu cya Ethiopia n'ingabo z'ishyaka Tigray People's Liberation Front zigenzura iyo ntara ya Tigreya. Muri ibi byumweru bishize imirwano yarakwirakwiriye higera no mu ntara za Amhara na Afar. Abantu bagera mu 170,000 bataye ibyabo nk'uko ONU ibitangaza.
Urakoze Eugene. Abategetsi muri Kamerun bavuga ko abantu batari munsi ya 82 bahoze ari abagwanyi ba Boko Haram baturuka muri Nigeria na Chad hamwe n'imiryango yabo bishyikirije abayobozi mu ndwirangi. Eugene Mukankusi arabandanya inkuru.
Abayobozi bavuga ko abo hari bamwe mu barwanyi bakisiramu 100,000 batorotse uwo mutwe kuva mu kwezi kwa gatanu ubwo umuyobozi wabo yicwaga. Ubu Kamerun irateganya gusubiza abahoze ari abarwanyi iwabo mu gihe ibigo byo kubasubiza mu buzima busanzwe byuzuriranye hafi y'umupaka. Guverinoma ya Kamerun uyu munsi tariki 10 ukwezi kwa 8 yavuze ko komite y'igihugu ishinzwe kwambura intwaro abarwanyi no gukura abandi mu gisirikare hamwe n'ikigo DDR gisubiza abahoze ari abasirikare mu buzima busanzwe imeri umujyi wo mu majyaruguru ku mupaka wa Nigeria kirimo abahoze ari abarwanyi b'abajihadiste 967. Hashize icyumweru muri icyo kigo hari abagera muri 700 bahoze ari abarwanyi ba Boko Haram n'imiryango yabo. Mu barenga 260 bahageze ubu hashize icyumweru kimwe 82 bahoze ari abarwanyi ba Boko Haram b'igitsina gabo. Abasigaye ni abagore n'abana. Francis Fayi Yengo ni umuyobozi w'ikigo DDR cyashyizweho na guverinoma ya Cameroon ku bahoze ari abarwanyi. Avuga ko abarenga 200 bahoze ari abarwanyi ari abanyanigeriya. Ejo kuwa mbere yabivuze nyuma y'uko Perezida Paul Biya amwohereje kubonana n'abahoze ari abarwanyi no kureba ibyo bakeneye.
Tugushimire kandi Eugene. Amatora yimirije muri Zambia agiye kwerekana ukuntu demokrasi yifashe muri icyo gihugu. Frederic Nkundikije arabandanya iyi nkuru.
President Edgar Lungu ariko aritoza mu kindi kiringo. Itorokanizo ry'amakuru Associated Press ivuga ko abadashyigikiye leta ya Edgar babona ko intwaro yiwe yacinyije demokrasi yugaye ibinyamakuru kandi yafunze abatavuga rumwe nayo. Mu ndwi ziheze abanyagihugu babikiye umugambwe ibiri ikomeye baratangiye mu mitwe bica bituma Perezida Lungu arungika abasirikare kugarukana umutekano. Abanyapolitike bariko barahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu ni 16. Biteganyije ko hazotunganywa amatora mu nshuro ya kabiri mu gihe hatanwe muri bo yoshikana amajwi 50%. Mu matora y'abashinga amateka nayo abanyapolitiki bajana 8 bava mu migambwe itandukanye bariko bahiganira ibibanza 156 mu nama nshinga amateka. Umwe mu bahinga bakurikirane hafi igihugu cya Zambia, Nick Chisman, yigisha muri kaminuza ya Birmingham mu Bwongereza, avuga ko uko bigenda kose ayo matora y'umukuru w'igihugu muri Zambia azovamwo imari n'imvururu ya politiki.
Lionel Messi umwe mu bakinyi rurangiranwa cyane mu mupira w'amaguru ku isi yahora akinira mu mugwi Barcelona wo muri Espagne yemeye kuja gukina mu mugwi w'umupira w'amaguru Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa yakiwe nk'intwari yashika mu masaha yo kumuhingamo uno munsi kwa kabiri mu gihugu cy'u Bufaransa yambaye umupira uri kugwandiko This is Paris no kuvuga aha ni Paris Messi yapepeye abafani sinzi basemerera izina ryiwe bari baje kumwakira ku kibuga c'indege cha Le Bourget kunkengera z'umugwa mukuru Paris inyuma yuko ahashitse n'indege avuye mu gisagara cha Barcelona. Messi afise imyaka 34 muri iki gihe yatsindiye agashimwe ka Ballon d'Or umupira w'insahabi inshuro zitandatu yararize ku munsi w'Imana igihe ariko asezera Barcelona inyuma yuko itangaje ko itagishoboye kumugumana bivuye ku mategeko y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo mu Espagne avuga ko ama ekipe y'umupira w'amaguru muri icyo gihugu adashobora gukoresha amafaranga arengeye ayo yinjiza mu mugwi Paris Saint-Germain. Messi azohasanga Neymar bakinanye muri Barcelona na Kylian Mbappe babonwa ko bari mu bakinyi bakomeye cyane ku isi bizoha inguvu imigambi y'umugwi Paris Saint-Germain yo gutsindira ubwa mbere igikombe cy'imigwi ya mbere mu karere kiburaya kuza kwiba kandi bizokongereza igihagararo cy'uwo mugwi. Messi afise abantu imiliyoni 245 bamukurikirana ku rubuga Instagram niwe mukinyi yinjije ibitsindo byinshi cyane kurusha abandi bakinyi mu mateka y'umugwi Barcelona kuvuga ibitsindo 682. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hijya no hino ku isi. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet ari cyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda abategetsi bajejwe amagara y'abantu batanguje umugambi wo kuvanga incandago zikiza cha COVID-19 ku buntu ku bantu bafashe dozi imwe y'urukingo rwa AstraZeneca. Ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu muri cyo gihugu buvuga ko gutanga incandago zibiri AstraZeneca na Pfizer birushirizaho kwirinda kwandura ico kiza nk'uko ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga buvyerekana. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ibyo kuvanga inkingo za AstraZeneca na Pfizer za Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda ibitangaje nyuma y'ubushakashatsi bwakorewe mu gihugu cy'Ubwongereza aho abahanga mu by'ubuvuzi bari bamaze gusuzuma umusaruro w'izo nkingo zirinda icyorezo COVID-19. Abahanga basuzumye umusaruro uboneka ku muntu wamaze gufata inkingo ebyiri za AstraZeneca n'inkingo ebyiri za Pfizer cyangwa se urukingo rumwe muri izo ariko nyuma kaza kubura dozi ya kabiri. Aha bakavuga ko uwafashe urukingo rwa AstraZeneca cyangwa urwa Pfizer ashobora gufata indi dozi idahura niyo yafashe mbere. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda kivuga ko ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bahawe urukingo rwa AstraZeneca nyuma y'ibyumweru bine bagahabwa urwa Pfizer bagira ubwirinzi buri hejuru kurusha abantu bahawe dozi ebyiri za buri rukingo. Muganga Saben Sanzimana ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC avuga ko itsinda ribishinzwe ku ruhande rw'u Rwanda ryamaze kubiganiraho risanga nta ngaruka byateza kubafata iyo mvange nkingo.
Birashoboka ko umuntu yaba yarafashe urukingo rw'ubwoko runaka akaba ku nshuro ya kabiri yafata urundi. Byagiye bigirwaho impaka cyane ubushakashatsi bumaze igihe bukorwa ariko kugeza uyu munsi wa none ndetse n'imibare mishya igaragaye mu cyumweru gishize yuko umuntu wafashe urukingo rwa AstraZeneca ashobora ndetse no gufata urukingo rwa kabiri rwa Pfizer ntagira ikibazo ahubwo bikaba byamuha udahangarwa gufatika kuzindi nkingo ku kuvanga izindi urwo abanza n'urwakurikizaho bizagenda bimenyekana ariko kuri ze byiri icyo navuga ko ari gishya cyagaragaye ndetse mu bashakashatsi ndetse n'itsinda ryihariye ribikurikirana hano mu Rwanda tukaba twarabiganiyeho dusanga bishoboka byanatangira gukoreshwa hano mu Rwanda.
Kwikubitiro batangira gukingira icyorezo COVID-19 mu Rwanda inkingo za AstraZeneca nizo zabonekaga kuruta. Gusa hakunze kuzamuka amakuru arukemanga muri bimwe mu bihugu hirya no hino ku isi bigatuma hari n'ibihugu byahagaritse kuzitumiza bibera imbogamizi abari bafashe doze ya mbere. Muganga Nsanzimana agahamagarira abacikanywe batarabona urukingo rwa kabiri abamara impungenge ko bashobora gufata urutandukanye n'urwo bari babonye kubera ko birushaho kongera ubudahangarwa bw'umubiri.
Umuntu rero waba yaracikanywe n'urukingo hagati y'urwa mbere hagacamo amezi karenza ya minsi twavuze uwo muntu ntabwo twamugira inama yo kuguma mu rugo ngo yihebe avuge aturwa mbere rwabaye impfabusa nawe naze ahubwo aze byihuse afate urukingo rwa kabiri kugira ngo rwunganire ubwirinzi buke umubiri wabashije gukora ku rukingo rwa mbere.
Mu minsi ya mbere y'ikingirwa ry'icyorezo COVID-19 Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yaburiraga abantu ko nta wemereye gufata doze ebyiri ku nkingo zitandukanye. Ijwi rya Amerika riteguriye inkuru ryageze ku kigo nderabuzima giherereye mu Biryogo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ahazwi nko kwa Nyiranuma, hamwe mu hari gutanga inkingo z'icyorezo COVID-19. Twari dukeneye kumenya niba hari abari kugana iki kigo nderabuzima bacikanywe no kubona doze ya kabiri y'urukingo rwa AstraZeneca bakeneye gufata iy'urukingo rwa Pfizer. Abashinzwe ibikorwa byo gukingira batubwiye ko kuva hatangwa gahunda yo kuvanga inkingo batarabona ababagana bakeneye iyo serivisi. Icyakora hari bamwe mu batifuje kumvikana mu itangazamakuru batemeranywa n'iyi gahunda yo kuvanga inkingo ku muntu umwe. Abo baravuga ko kuri gahunda bari barahawe yo gufata doze ya kabiri y'urukingo rwa AstraZeneca yarenze kuko bikingije mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Umwe muri bo yabwiye Ijwi rya Amerika ko azategereza kugeza igihe bizashobokera ko abona urukingo rwa AstraZeneca aho kugira ngo yikingize urundi rukingo rwa Pfizer. Kugeza ubu ibihugu bya Espanye n'igihugu cy'Ubudage byamaze gutangiza ubu buryo bwo kuvanga inkingo za AstraZeneca n'urukingo rwa Pfizer. Bimwe mu binyamakuru byatangiye kwandika ko hari ubushakashatsi bwakorewe muri Korea y'Epfo butarajya habona, ariko ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byamenye ko ubwo bushakashatsi bwemeza ko kuvanga Pfizer na AstraZeneca ubwirinzi bw'umubiri bwikuba inshuro esheshatu. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda iragaragaza ko abasatira 650,000 bamaze gukingirwa. Intumbero yari ukurangiza uyu mwaka byibura bari hejuru ya 3.5 million barangije kwikingiza iki cyorezo. Magingo ya mu gukingira baribanda byibura ku bafite imyaka 40 y'amavuko, ababyeyi batwite n'abonsa n'abandi bakora imirimo ishobora gutuma bandura cyangwa banduza icyorezo COVID-19 mu buryo bworoshye. Ehe, bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Tusimbire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho zimwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda na Mulongwe zibandanya kwihungura ku bwinshi. Zimwe muri izo mpunzi zigera ku 600 aho zicumbitse hanze y'ikambi y'agateganyo ya Kavimvira, zivuga ko zibayeho nabi wari naco gituma ziriko ziratahuka. Inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Izi mpunzi ziganjemo abana n'abagore ndetse n'abagabo, aho zikambitse mu tuzu dusakaje ibitenge utundi dusakaje inzitiramibu hanze y'inkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu mujyi wa Uvira. Zivuga yuko ubuzima bubi zari zibayemo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe aribwo bwatumye zifata icyemezo cyo kwihungura. Turajanyeja yavuye mu nkambi ya Murongwe afite umuryango w'abantu 10, twamusanze akambitse hanze y'inkambi ya Kavimvira, atubwira yuko ari gushaka uburyo asubira iwabo mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga bitewe nuko arambiwe n'ubuzima bubi bwo mu buhungiro.
Murongo twavuye kubera yuko tubayeho nabi, ntibatugaburira, turamara amezi atatu meza n'amezi atanu atandatu tudapokeye, tukapokera gihe cyararenganye, abantu batakironka n'ingene babaho, umuntu ari mu madeni atagira igitigiri. Duhitamo kuba twosaba Leta ya Kongo iturekure twisubire mu gihugu cy'iwacu cy'amavukiro. Kandi nuko twinjiza mu rupango barasa kutwinjiza tupfiriye hanze, ahubwo mudusabira Leta y'u Burundi kandi ingene ivuga na Leta ya Kongo barabe ko turekura bareke kuguma batubohera ngaha.
Nahimana Samuel we yavuye mu nkambi ya Rusenda yaje akavimvira gushaka uburyo hase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi byamutahukana mu gihugu cye cy'amavuko, kuko mu myaka igera kuri 6 yari amaze mu Rusenda yari yugarijwe n'ibibazo byinshi birimo n'inzara.
Navuye mu Rusenda ku munsi wa 3 none nashika ngaha, navuye mu Rusenda kubera inzara fiseyo, hari inzara rwose, turafise inzara cyane, ntibatwita turashobora gupokira nka nk'akatatu nka rimwe mu mezi atatu, urumva rero turafise inzara irenze cyane, niyo mpamvu twahisemo kwipakiza ngo twizane ingato ariko bo duhungure tujye kugorega iwacu. Tuca mu nzira igoye cyane muri icyo kiyaga rwose, umva gushyika ngaha biratugora.
Wakoresha amafaranga angana gute kugira ngo ugere hano?
Kugira ngo nshyike ngaha nakoresha amafaranga n'40,000 kugira ngo nshyike ngaha Kavimvira.
Aha Kavimvira hakomeje kugera izi mpunzi zirimo iziri kwambukira ku kivuko cya Mandela na Karundu zemeza yuko zafashe icyemezo cyo kwishakira inzira yo gutahuka zinyuza ku kigo cya Kavimvira bitewe nuko ziyandikishije inshuro nyinshi gutahukanwa ariko ntibikunde. Gusa aho impunzi ziri guhitira hanze y'inkambi y'agateganyo ya Kavimvira zivuga yuko zifite ibibazo byinshi byo kutagira ibyo zifungura ndetse no kurara hanze.
Atuhabaye nabi gose nta byishimo tugira ngaho
gute
kubera inzara tukagera kuri roporo umucanga bakatwihera senkane cyangwa ijana rero kugira uronke rasi rero bica bikugora cyane.
Hano tuhabaye nabi dufite ubuzima bubi abantu bariko baratugwarira ko bari ku izuba ntituronke ico tubagaburira niyo mpamvu twaje hano twavuye mu rusenda kugira ngo badutware mu Burundi mu gihugu cyacu turabiko twopfuma tugwirayo kuko no ngahangaha dusa n'abariko barahapfira. Izuba ni ryinshi cyane urabona ko turi hanze ntaho dufise kugama izuba abanse nuko twinjiza indani imisarane ntayo turi hanze ntayo turihisha tugaje ku Matanganyika abandi nabo bakamenya ukuntu bimbutu bihisha mu gashamba gatoyi uko niko tubayeho.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko ari gahunda yihaye yo gufasha izi mpunzi gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi buri wa gatatu w'icyumweru aho bazajya batahukana impunzi zirenga 150. Izi mpunzi zirimo gutahuka ku bwazo mu gihe mu cyumweru gishize mu nkambi ya Murongwe iri muri teritwari ya Fizi bakiri impunzi 180 zari zimaze imyaka ibiri mu nkambi y'agateganyo ya Mongemonge. Vedaste Ngabo ku bwaradi ijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivuye epfo.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ubushikiranganji bw'ubucuruzi n'amahinguriro mu Rwanda Minicom bwatangarije Ijwi rya Amerika ku munsi wa mbere ko leta y'u Rwanda n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangwe ibiganiro bigenewe gutorera umuti ukomeye ibibazo bigeramira ubucuruzi buto buto burengana imipaka. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean Baptiste Ndabanani.
Aba bacuruzi bakoresha umupaka uzwi cyane nka petite barriere baravuga ko bibagendekera iyo bageze ku ruhande rwa Kongo.
Bari kutubaza ngo maperme ni cyangombwa kirahenze ndabwo twebwe twokibona igishoro mvite ndabwo ndenzaga 10,000.
Kumva ni ugutanga 1,000 francs.
Uri gutanga 1,000 kugira ngo
nambuke. Nkugiye uragitangaga.
Batusurisha uko bashaka. Fuka bino byi baduca amafaranga 1,500 y'amanyarwanda. Mufuka wiraye tuyishyura 2. Tukajya dutanga 2,000 bwo ni 3,000.
Nibo bishyira he gice. Tukishyura 3,000 kuri 6.
Twishyura handu 3.
Byatangiranye na corona.
Nanye ndemeza ko cyatangiranye na corona.
Uyu munyekungu kazi nawe aremeza iki kibazo cyo gusoreshwa handu 3 kandi koko ko cyatangiranye na virusi ya corona.
Shida tunakuana
ni ikibazo dufite ni uko twishyuzwa amafaranga menshi ugereranyije n'ibintu tuba dutwaye, mbese ni nkaho twambukiraga ubuntu, ariko ubu muri buri biro ni amafaranga 1,000. Ubwo mu biro 3 twishyura 3,000. Mbere yari amafaranga 200 gusa y'amanyekongo, ariko ubu nyine turi kwishyura 3,000 ku mufuka umwe kugira ngo duhite. Si corona yazanye ibyo byose?
Si corona jo lileta bile byote.
Permis de séjour yavuzwe n'uwo munyarwanda kazi ni icyangombwa za leta ziha abanyamahanga baba mu bihugu byazo kiremerera kuba muri ibyo bihugu. Nyamara kubera ko abanyarwanda bo baba bari butahe babwirwa ko permis de séjour ari icyangombwa cyo gukorera muri Congo. Aba baravuga ko izinzitizi zitsikamira ubushabitsi kandi ko basanga ayo mafaranga atagera muri leta ya Congo.
Akaba ari amafaranga yabo kuko gapapuro baguha nakaba kiyandikishirizeho ikaramu
yari amafaranga bavuga ngo barayashyiraye.
No ni igihumbi kisigayemo
iyo bitanyura mu izo nzira kunguka 2,500.
Urasorera muzigo 5,600 jo navuga ko ni inyungu ya 500.
aba perezida b'u Rwanda na Kongo bakoranye inama n'itangazamakuru mu kwa gatandatu uyu mwaka. Batangaje kwibazo nk'ibyo bigomba kuvugutirwa umuti. Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo, yagize ati:
Tumaze
gusinya amasezerano yo guhana forode no gucunga ko ibisohoka byose bidasoreshwa ubwa kabiri. Amasezerano anagamije ubwisanzure mu rujya n'uruza, aha nshaka kuvuga umutekano, mbese no kuvuga ko tugiye gukuba kabiri imbaraga, tukaba amaso kugira ngo dukore ku buryo tubasha gushyira gahunda ihamye mu ruru rwego, kugira ngo he kuzongera kubaho ukundi inzitizi ku rujya n'uruza rw'ibintu n'abantu, ahubwo habeho kugenda mu bwisanzure kandi biba byarira inyungu. Perezida Paul Kagame yashimangiye ikurwaho ry'inzitizi zose muri aya magambo. Icyo dushaka cyangwa twifuza kubona ni ukuzamura urwego rw'ubucuruzi rumaze guhama, formal sector. Nubwo bimeze bityo ariko ntabwo turwanya urwego rutarahama, informal sector, ahubwo icyo tugomba gukora ni ugufasha urwego rutarahama narwo rukabasha kugira ubushabitsi buhamye. Ibyo birashoboka binyuze mu bufatanye, uko gushyikirana twese tukumva ko bitureba nta kabuza. Twakuraho izo nzitizi, twashyira amategeko meza, ibikorwa remezo byiza, ariko nanone bikajyana no gushyira mu bikorwa, kuko mu kubishyira mu ngiro hashobora kuba ariho ibintu bipfira. Uru rwego rutarahama ni rwo rubarizwamo abacuruzi bakuru ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka. Twabajije James Tayebwa ushinzwe politiki y'ubucuruzi bwambukiranya umupaka muri Minicom icyo bari gukora mu rwego rwo gukuraho izi nzitizi. Aha aravuga ku kibazo cyo gusoreshwa akenshi.
Usanga basora imisoro itandukanye cyane cyane bibatwara igihe ku mupaka, ugasanga rero ni ikibazo usanga kibabangamiye. Ni ikibazo rero tuzi ndetse tugerageza kuganira n'igihugu cya Kongo cyane cyane inzego zikora ku mupaka, kureba uburyo kwashyirwaho ibiro bimwe umucuruzi akajya hamwe. N'ibiganiro rero bikomeje, ndetse n'icyumweru gishize twari Goma kandi nabo ugasanga barabyumva.
Mu gihe Tayebwa avuga ku Rwanda rusaba Kongo gushyiraho ibiro bimwe byo gusoreramo, hari impungenge ko n'ubundi amafaranga bakubu ibi biro bimwe byazayaka yose uko yakabaye nk'uko bigaragazwa n'uyu.
None ubavuga ati ni ibiro bimwe tugiye kwishyurira bya Kongo turabizi tubikoreramo turahakorera twaranyeho dukuriye muri mupaka, bagafata bya amafaranga y'ibiro bitatu byose bageraho bakabikubira mu biro bimwe.
Hari abatizeye ko Kongo izakuraho izi nzitizi zirimo gusora henshi na permis de séjour. Gusa Tayebwa arabamariza impungenge akongeraho ko ibyavuzwe bitazahera mu magambo gusa, ko ibikubiye mu masezerano byose bigomba gushyirwa mu ngiro.
Nibizere rwose abakuru b'ibihugu batanze umurongo, turabizeza rwose ko amasezerano azashyirwa mu bikorwa nk'uko yemejwe.
Ku buryo wenda naho ngo bafite impungenge ko ya mafaranga bishyira mu biro bitatu yakusanyirizwa mu biro bimwe
bakabaye batazigira, ni ukuvuga ngo hari umurongo watanzwe
kuri ya permis de séjour. Icyo kibazo nacyo
ari urutonde rw'ibibazo dufite tugenda tuganira na Kongo, n'icyo kibazo kirimo. Ndetse no mu nama y'ubushize twagikomojeho batwizeza ko bagiye nabo kukiganira nabo bireba bose, turizera ko kiri mu nzira zo buryo cyakemuka.
Ashingiye ku biganiro byatangiye, Tayebwa yongeraho ko bizeye ko izi nzitizi zizakemuka vuba ariko ko atatomora igihe. Agaragaza ko bizaterwa n'umuvuduko Kongo izabigiramo.
Tugushimire Jean Baptiste. Abakunzi b'umupira w'amaguru, nk'uko twabibamenyesheje, Lionel Messi, umwe mu bakinnyi rurangiranwa cyane mu mupira w'amaguru ku isi, yahora akinira umugwi Barcelona wo muri Espagne, yemeye kuja gukina mu mugwi w'umupira w'amaguru wo mu Bufaransa, Paris Saint-Germain. Twavuganye na Suleiman Niyonkuru, umenyesha makuru w'inkino akora kuri radio Buja FM Bujumbura, aravuga uko yavyakiriye.
No vuga ngo ningingo ikomeye cyane, ningingo mugabo no vuga ngo cyane cyane ku bwanje no vuga itavuye kuri Lionel Messi cyane, kuko Lionel Messi yari yasabwe n'umugwi wa FC Barcelona ko yogabanya mishahara yahembwa, yemera kuyigabanya kuri 50%, aragabanya ndetse mu nyuma kubera abakinnyi byavugwa ko bashobora kugurishwa mu mugwi wa FC Barcelona kugira ngo bashobore kuraba uko iryo tegeko ritobagonga cyangwa se ritobateza ikibazo, byaragoranye. Hari ngo bawo Umtiti Antonio Griezmann birangira n'ubundi bunge kumusaka ari byiyogabanya ko, ariko inyuma yaho rero biravugwa yuko ashobora kongereza amasezerano muri FC Barcelona ariko La Liga imaze kubicaye ijya nino isanga yuko inzira zose biza gucamwo bihereye kuri iyo yo kugabanya 50% bitegereza gusanga baguye muri yategeko ribagonga rya financial fair play. Ubwo rero je kubganje Barcelona imaze gutangaza yuko batagiye kubandanya no mukinyi Lionel Messi nabitahuyemwe ko Lionel Messi we yari yifuza kwina mu mugwa FC Barcelona kuko yari yemeye kugabanya 50%. Kuburu ubu rero no vuga ngo ningingo ivuye kuri FC Barcelona ariko ni ningingo ivuye kuri La Liga kubera uburyo umugwa FC Barcelona wateguye cyane wibagira ko hazogera igihe amasezerano ya Lionel Messi akarangira hanya bikaba ngombwa bagura abandi bakinyi. Ubwo rero no vuga ko Lionel Messi so bivuye ko cyane kubganje rero ntibintangaje cyane kuko ndabyo mu mwaka uheze harabayeho guhimiriza gushaka gusohoka kwa Lionel Messi. Lionel Messi abibasaba ntibyakunda icyo gihe yari gusohoka ari free agent nkuko azoza ari free agent ubu icyo gihe Manchester City yaragiye mwira wasaba no kurebaho amafaranga kuri Lionel Messi ariko bubu ntibabishimye.
Ndibaza ko abafana benshi nkuko byumvikana muri Barcelona ateza kuba bashavuye cyane nawe nyene nkuko ariko urabivuga ishaka kuhaguma mu kubasezera yarakoroye na Mosozi arira ashaka kwerekana ko bitamuvuye ko kubafana ba Paris Saint-Germain n'umugwi Paris Saint-Germain mubona amahigwe awuzaniye nayahe birazwe ko afite imyaka 39 kirimo umwe mu bakinyi bakomeye cyane ku isi muri iki gihe.
Iyo urabye ku mugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi novuga ko ubaye kuno mwaka ni nk'umwaka w'isoko novuga ko ari itwari yo kugura igura n'igurisha ku muri ya mupira wa maguru nibaza ko mugwa Paris Saint-Germain wo mugwa wa mbere uguze kuvanyeka football yatangura harigeze kubaho Cesc Galactic muri Real Madrid mugwa ntibaziye rimwe nkuko uno munsi babikoze muri Paris Saint-Germain. Kuza ro kwa Lionel Messi n'umukinyi bwa mbere amenyereye icyo no kwita amahiganwa yo ku mugabane wa Buraya kuko Paris Saint-Germain isanzwe twari igikombe gisanzwe kinwa mu gihugu cy'u Faransa ari cyo Ligue 1. Uyu munsi ntabwo igikombe ariko barabura cyane ni igikombe cyande cha Champions League nire na ma competition yo ku mugabane wa Buraya bariko barabura cyane mugwa bakayabura rimwe rimwe bavuga bati turacyabura abakinyi ba experience. Uyu munsi rero bazanye Lionel Messi kugira ngo ya experience bari bamaze iminsi babura bashobore kuyikompleta abashobore kuyikura mu nzira kuko barazanye na Ramos barazanye Neymar ubwa mbere bibaza ko bishobora gukunda ariko baravuga bati Neymar ntirikunze Neymar reka tumukompleteshe wa wundi bari basanzwe bari kumwe muri FC Barcelona akamufasha kwitwara neza muri ibyo bikombe mpuzamakungu tinatwe tumuzanye muri Paris Saint-Germain arashobora kudufasha. Ikindi nacyo ni kijanye no kudandazwa umugwi wa Paris Saint-Germain dusanga tuzi ko uri mu minwe y'abarabu ibitoro nkuko beshakunze kuvuga birabafasha yona sel al halayifi niwe afise mu mingo mugwa Paris Saint-Germain muri uko kugira umugwa w'abarabu turabazi ko abantu badandaza cyane izina Lionel Messi premier magushikaho nyine mu gihugu cyo Bufaransa ubu ni rudandaza rukomeye cyane ku gihugu cyo Bufaransa cyane cyambere rukongera ko rudandaza ku mugwi wa Paris Saint-Germain. Ikindi turabihamwe nko kuri Lionel Messi uyu munsi iyi kampani ya El Harifi ni umwarabu kugira ngo iyo kampani iwe igire visibility ku rwego rukomeye cyane nuko aharanira kujya kuri ya standard ya maekipe ndetse y'abasponsor bakomeye cyane ku isi gusumba abandi gushobora guca ahantu udaciye muri ino migwi iremereye arizo za Paris Saint-Germain kandi ukazana nabo batari baremereye kubanje ndabona mwe Lionel Messi kubazanira igikombe no kubazanira amafaranga muri Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain yayisanzwe ifite abakinyi bakomeye ba Neymar ba Mbappe kanabandi kubona Messi aje kubwanyu murabona ko azanye ico no kwita mu France equilibre yoba kumbure yari yibuze hagati mu kibuga c'umupira maguru umuntu ahereza cyane imipira ba Neymar na Mbappe na karusho muri make cyane mu kurangiza
ngira ngo nakarusho gakomeye cyane ku mugwe wa Paris Saint-Germain nkuko nayo nayivuze ubwa mbere cyane cyane no shimikira kuri kicerekeranye ni equilibre nyine nibyo bazanye bona barafise technique muri Paris Saint-Germain technique ifiswe na Neymar ifiswe na Mbappe technique ifiswe na ba Marquinhos technique ifiswe na ba Kingibo hagati ba Angel Di Maria ariko barabuze experience yo gutwara bya bikombe mu mupira w'amaguru wa kino gihe bakubwira ngo habaho physique ingufu hakongera hakabaho n'ubuhinga hakabaho kandi na experience. Uyu munsi bazanye mu defenseur mwiza wa ku isi azi cyo bita UEFA Champions League Ramos bazanye umukinnyi wo hagati George Wijnaldum yafashije mu Guardiola pa gutwara iyo Champions League bazanye umukinnyi w'imbere Lionel Messi afite experience kandi azi nubwo bushimwe bita Champions League nubwo ngo rero nkuko bivuze ni equilibre bakoze kuri Paris Saint-Germain uyu mwanya cyangwa igikombe bari barabuze kungure bakivuze ni byo ariko vango ni amahigo ba muri football facteur chance ariko still biboneka ko bamuzaniye cyangwa no kubaka ino equipe yitwa Paris Saint-Germain no mwaka bayubaka no kwita UEFA Champions League bayubakirudandazo bayubakiye visibility y'umugo bita Paris Saint-Germain ndetse na company zande za Nasser Al Khelaifi.
Urakoze cyane
ndabashimire nanjye cyane
Jote mututeza amatwi ahani yo dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Radio Juvenal America shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru bashize hamwe aya majwi ni Facile Gebeyehu amakuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi naho kuri micro mwari kumwe nanje Fidel Niyonga ndabasezenda bifuriza amahoro n'amahirwe.